Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Miweneza nchuti muteza matubi gani uvzi jugi Amerika risamina ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda atu kume muigani uvzi ino gene kerezo gya chumi na gata nuju kwa gata ndatu mulisi ya chumi no munani mulikume na joe diani na hazwe ndongo ibigani uvzi no mganya.
Biragora gutahura neza kuko niyo bwabo hari tutabubona ngo bashobore kutwereka akanyere bo bagukoresha naho bwabonetse tibeshi basanzwe bazi kubintu babikoresha.
Iyo numwe mugwaruka ruhurikiye mu mugwi yo kugwanya sida wo kwishure gisumbuye rya Rusengo mu ntara ya Ruyigi avuga ko kibazo cyo kutaronka inyigisho zikwiye n'ibikoresho byo kwikingira inda zitamwa zitifujwe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku inama nshinga mateka muri Zambia yahagaritse mu bikorwa abashinga mateka 48 batavuga rumwe na leta bagirizwa kwitaba ibikorwa igihe perezida yashikiri kutitaba ibikorwa igihe perezida ariko arashikiriza ijambo muri iyo nama nshinga mateka mu ntango z'uno mwaka mu kiringo c'imisi 30 higiye gukurikira abashinga mateka 48 ntibemerewe kwitaba ibikorwa by'inama nshinga mateka ingingo bavuga ko igiye kuzima kuzingamika ibikorwa bitari bike mu migwi y'abashinga mateka batazoba bagikwije ibitigiri bisabwa kugira ngo bashobore gukora uko bikwiye. Ivyo bibaye kandi mu gihe hari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu mvuto akirindiriye gucirwa urubanza kuvyaha yagirizwa byo guhemukira igihugu. Inama y'abepiskopi katolika muri Zambia mu ijambo bashikirije abanyagihugu kuwa gatatu bavuze ko igihugu cyayicishimiye igihe kirekire cyari kimaze mu mahoro n'umutekano bakaba yamara bafise impungenge ko ibiriko biraba bishobora kubononera iyo mutekano bari bafise nayo imihari iharanira gateka ka muntu nka Amnesty International baraneguye ibiriko biraba muri Zambia ariko bakiriko bakavuga ko ariko barihweza ko ihagarikwa rya bo bashinga amateka gisunze amategeko y'igihugu ataruko bakavuga yuko bashinga amateka bukwitwarira leta. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron n'umutambukanyi wiwe Brigitte Macron ku muhingamo w'ejo kwa gatatu baniho bashika muri Maroc mu rugendo rw'akazi rw'amasaha 28 rwo gukomeza ubucuti hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ubaye ubwa mbere Macron abonana n'umwami Mohamed wa gatandatu kuva hatorewe kurongora Ufaransa hagati mu kwezi kwa gatanu kurangiye. Ni nago rugendo rwa mbere hagize mu bihugu by'Abarabu kandi n'urwa kabiri agize ku mugabane wa Afrika nyuma y'urugendo aherukamwo muri Mali muri uku kwezi kwa gatanu nyene guheze. Bimwe mu byo bategekanya kuganira ko birimo gukomeza imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ibyo bihugu kugwanya iterabwoba hamwe n'uruhagarara ruri mu kigobe cy'Abarabu muri Libya muri Afrika no mu ntara ya Sahel. Umukuru arongoye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ilaye kuri uno wa gatatu yasavye ko Saif al-Islam Kadhafi umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze arongoye Libya afatwa akarungikwa muri iyo sentare kuburanishwa ku vyaha yagirizwa byo mu ntambara no kwica abahoze batavuga rumwe na se. Mumenya ko kuri uno w'Imana umushingwamanza wa Saif al-Islam yavuze ko uwo aburanira yapfungiwe mu ibohero yarimwo kuva mu mwaka w'2011 inyuma y'imibonano bagiranye n'inama nshingamateka. Fatou Besunda arongoye sentare mpuzamakungu yilaye yashikirije ko ibiro vyiwe bikiriko birihweza ibirigo vyose bafise. Dijugi Amerika mutukumbwa kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kwa FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva igano vyacu muciye ku rubuga rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ingire mwiriwe umugwi impuza makungu wigenga ujeje amatohoza yuko izagateka kazi na muntu vyifashe mu Burundi wakoze kuva mu mwaka w'2015 uhejeje gushikiriza icegeranyo cawo cimfata kibanza mu nama igira 35 y'ivyagateka kazi na muntu leta y'u Burundi kaba yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo cose ejo umushikiranganje umushikiranganje jeje agateka kazi na muntu mu Burundi akaba yari yamaze kuvuga yuko ibizoba biri muri ico cegeranyo batazovyemera kuko atagishasha kirimo kuri bo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengeza muri sentare mpuza amakungu dusubiye dutega amatwi inkuru Eloge Irikaneza yaduteguriye inyuma y'ikiganiro Marta Nivyabandi yaraheje guha abanyamakuru
Mugiyani bahamenyesha makuru kuri wa gatatu umushyanganje wa gatatu kazi na muntu Martin Izabandi yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku Burundi ari ukurikirane rumwe yatanze akarorero k'icegeranyo c'umugwi w'abahinga mu gatatu kazi na muntu cashizwe habona mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yemeza ko cyasa ni cyari cyakozwe n'umugwi wa Nyibe nawo nyene bakora amatohoza ku Burundi yasiguye ko ivyo vyegeranyo byari bihengamye bitewe n'imbo za politike umushyanganje Izabandi yanerekanye icyo vyegeranyo bigamije
intumbero by'ukuri uri kuraraba y'ivyo vyegeranyo akaba ari ukurondera ibishoboka byose ngo bagirize abarongoye igihugu haba mu nzego za leta mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mu kwerekana ko ari bo bahonyanze agati ya kazi na muntu umugwi wigenga uheruka gushigwaho wagiyeho by'ukuri kurabiraba neza ku nguvu z'ishyirahamwe rya Burayi uyu mugwi washizweho tubona ko udakenewe ko atabishasha wakoze ugereranije n'ibyo umugwi wa mbere ibinini wari washikirije
ariko izo byashikirije umushyanganje w'atakazi na muntu wabona ko byari bifite intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bakuru b'u Burundi muri za sentare mpuza makungu ubutarariye atana amatohoza banje gukorwa hana hatanga uturorero
wadutse kwandika muri raporo yuko mu nzi umujenerali kanaka ari agasho hanyuma gacura abantu bose ari mu nzego zo hejuru muri raporo ya mbere bagenda bavuga amazi ibara iwa bubabantu kwari agasho urongoye ubushyanganje muri kino gihe bw'umutekano kwa afite agasho mu nzu yiwe ugasanga kutwara ingabo zicungira mukuru w'igihugu ingozi kwa afite agasho ugaca unarengera kwa kivuga yuko mu kirimba cy'umukuru w'igihugu ariyo batotereza abantu baragi kwiki twugururiye ari babaga muri kavi ya semi defite twugururiye ahantu bavuga na ahantu wuguruye ushikira ku mugaragaro hari ibyimo byo kuvuza umuzi
umushyanganje n'ivyo abandi ntahakana ko gatya kazi na muntu gahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga kuri mu matohoza bakora
meza kazi cyo dufite ibiharuro by'abantu baba bishwe baba bahohotejwe bijyanye n'ibishingiye ku bitsina cyose twa tubifite iyo uje rero uri umunyamahanga uvuye muri Brazil muri Centrafrique kwacuba ko baruzi ukuri guciye kuri WhatsApp turabo bakingira tangaje cyane turafata ibyo watubwiye nge tubirose kare tukabigirira makuba batoza aba yarakozwe n'abadosi yakunguruka abantu bituvuga yuko ataje gatya kazi na muntu gahungabana mugabo uratuye ikiziga ahantu isaha ikurikira wamaze kumenya wari wamaze kwandika yuko yishwe n'igipolisi jewe nk'umushikiranganje canke n'abandi bajeje amatohoza tuguma tubati twebe tuba bariko bararondera uwo yabikoze wamubonye naho ntupfa kubyandika mu cyo gusa kuko ari ubunyabwo kubyandika hari bandi n'amatohoza ari afata igihe kirekire gushika amasaha ariye n'ibigoye wo kubaza wagandaguye President Kennedy gushika amasaha ntibarabishira habona ibyo agatya kazi na muntu tubikuremo politiki tubisome nk'abajejwe agatya kazi na muntu
mubakajejwe harimo igisata cha ONU kijejwe gatya kazi na muntu mu Burundi mu kwezi kw'icyo mwaka w'2016 leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire yose n'ibiro by'icyo gisata mugabo ntibaretse kuganira
iby'imigenderanire y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibifata umwanya nk'amasezerano hagati ya Union Europeenne na Canada byafashe hafi imyaka 11 twarabarungikiye kuko tubona amasezerano y'abameze nabo baturungikira utubo turaraba rero ku rudo tushobora guhuriza hamwe ariko n'ibintu bifata umwanya kuko ni inyungu zishyira byayo mashyirahamwe hamwe n'inyungu z'abarundi turakorana ku buhinga bwa none haraje ngaha natwe abadusirikira hariya abandanya bavugana ntihagire umuntu ahagarika umutima rero kuko byokufata umwanya ukabikora neza hako bigira gihuti huti ugasubira ugaza kubisubiramo cy'umutungo byo mutanye kugira bigeze kujya mu nzu
Munama ya 35 y'igisata cyawo ni kijyaje gatya kazi na muntu ibere Geneve mu Swiss nta ntumwa za leta zivuye Bujumbura zayitavye Burundi buserukiwe n'ubusanzwe buserukiye Geneve naho leta ivuga ko amashyirahamwe mpuzamakungu y'agatya kazi na muntu abeshwa n'abayigwanya agatanga ibyegeranyo bihengamye inemeza kandi ku ruharwa yari ntangere mu guhanura no guterera kugira ngo atya kakiremwa muntu kubahirizwa kurusha haba mu Burundi no ku isi yose eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Loje wirika neza tukamenyesha ko leta y'u Burundi yaserukiwe n'userukira u Burundi Geneve Renova Atabu akaba rero yavuze yuko badashobora kwemera ico cegeranyo kuko kuri bo cabaye batabajije impande zose abandi bari ngaho muri iyo nama ni nk'umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH nayo nyene yavuze yuko icegeranyo cakozwe nabo bahinga batacemera bakongera bagasaba umuryango w'ubumwe bwa Buraya gukura ko ibihano bwashize ku Burundi ku ruhande rw'amashamwe adakiranira ivyicaro vya politike bari ngaho barashima ivyashizwe muri ico cegeranyo bagasaba nyabuna uyo mugwi kubandanya kuko ngo amabi bavugwa muri ico cegeranyo n'ubu mu Burundi akibandanya makuru yacu yo hanyuma turemereye kuza kurondera zino mpande zose kugira ngo mushobore kumva ico bagona Nena bice ku masonga nkitangura ugwaruka ruhurikiye mu mugwi wo kugwanya ikiza sida wo kwishure yisumbuye ya Rusengo lise communale ya Rusengo uri mu ntara y'intara ya Ruyigi basaba kuronswa inyigisho zikwiriye kugira ngo bashobore guhangana no kugwanya iyo ngwara nti mu gihe bemeza yuko ukingirizo n'izindi n'ubundi buryo bushobora kubafasha kwinkingira ingwara zifatira muhinga byirondoka batayifise ku buhinga ubumenyi bukwiye umunyamakuru wacu Haisa Liliane inamahoro niwe tu
Intambamyi ugwaruka rwo kuri lise communale Rusengo ruhurikiye mu mugwi wigisha kugwanya ingwara y'umugera wa sida rufise n'ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho abanyeshure bakurikirana inyigisho muri uwo mugwi bemeza ko hari ivyo babigisha bakavyumva nk'umugani abandi bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibihaze bikiri byinshi
ubukingizo nta buhari kwishura biragora gutahura neza kuko niyo bwa buhari tutabubona ngo bashobore kutwerekana kanyine bo babukoresha naho bwa bubonetse tibeshi basanzwe azi kubintu babikoresha babitubwiye ariko ari kugambara nti tumenya ngo turabucurika cyane tubucurika mu gihe mugabo babuhari bakabutwerekana kanyine bukora nico bituma twoca dushobora kwikingira neza tubona ibyo turi ko turagira kwishura bashe ntambonesha kuri hari urumva ibonetse byo babyita kugira ngo bigishe ibyo babona hama tubitahure gusumba nkuko tuba tutayibona
mu gihe ku banyeshure amajana 35 biga kuri iri shure abarenga ijana aribo bahurikiye muri uyu mugwi wa Stop Sida urugwaruka rubona ko iki gitigiri ari kinini bigatuma rimwe na rimwe badakurikira neza aba banyeshure babandanya bashikiriza amakenga yabo
nitwumva neza izo nyigisho kubera tuba turi benshi twosaba ko botuha icuma gishikana amajwi kure tutinya ko bamwe bodebukirwa ntibasubire kugaruka ko batavyumva bose
sugaruka gusa rugira ingorane zifatiye ku bukene bw'ibikoresho n'abarezi babo bajejwe kubahiza inyigisho si coroshe kuri bo mu gutahuza bo bariko barigisha atabikoresho bikwiye bafise Frederico Mico Mibi n'umwigisha afasha urwaruka muri uyu mugwi wo kugwanya sida
kenshi usanga ari ibihuha bavuga yuko ngo nk'abigeme ngo agafuka bagakoresheje mu koca kabaheramo abandi bakavuga yuko bashobora gakoresha bagaca batwara imbanyi kubera ko kenshi baba bakambaye nabi cyangwa bagakoresheje nabi ugasanga ibyo bihuha rero biko biratembera mu gwaruka ugasanga nk'icyo bita guheba gukoresha ubwo buhinga bakaraba yuko hari icyo twabarusha bwa tugasanga ko ibikoresho ntavyo dufise rero bimvyo dusaba icyo mu club Stop Sida cyo dufasha cyane kugira ngo inyigisho zishikeho zigenewe kandi inkuru yimva aho gaca bayironka
izi nyigisho gwaruka rurongera muri uno mugwi ni bumwe mu buryo bufasha abarezi gutoza indero nziza baregwa bo kuri iri shure Ciza Jean Bertimans umuyobozi w'iri shure ryisumbuye ryo mu Rusengo riri mu mashure ya mbere yatowe mu gufasha urwaruka ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza agira ati
mu myaka iheze twari dufise ibitigiri binini cyane by'abanyeshure batwara inda zindaro ariko uko izo nyigisho ducisha muri Crève Stop sidazi maze kuzazira shinga imizi n'ukuri ivyo bitigira ivyaragabanutse cyane
kubona izi nyigisho ziriko zirafasha mu kugwanyikiza cumugera wa sida hamwe n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka mu gwaruka abanyeshuri n'abarezi bavuga ko ari nka hamwe atagikozwe ibintu bishobora gusubira kumera nabi nka mbere aha bakabivuga bafatiye ko mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2012 ushiru w'ibihumbi 2013 abanyeshuri bagera kuri batanu babigeme bahebeye rimwe bitewe no gutwara inda z'ishushu
tutoronka abantu baza kudushigikira kugira ngo turonke ivyo bikoresho cyane cyane mfasha nyigisho aho tubigishiriza television sonorisation kuko turakenera kuronka utodu kingirizo permanence tusama kenga yuko ico gitigiri cy'abana batwara inda z'indaro gishobora gusubira kwiyongera rero twatumirira abagira neza kugira ngo baze basubire badufate mu mugongo izo nyigisho z'ukuri tugume tuziteza imbere
Jedone Chitegetse mustantere wa komine Ruyigi avuga ko ku ruhande rwabo bariko baragerageza kudodora mu bagira neza kugira ibikorwa nk'ibi byo kugwanya umugera wa sida mu gwaruka bishigikigwe agira ko hamagarira abanyeshure muri kigiye bucabaja mu biruhuko bikuru kwitanga mu gusangiriza inyigisho zo kwirinda sida n'urundi gwaruka rwasigaye mu mitumba
uyu mwana yigishije uwundi ubirumvikana gusumba ha ibigo n'umuntu akuze naho bamwe bavyigiye ko baragira manama atari makeyi kijanye n'udukingirizo hariho ishyirahamwe Swa Burundi kakunda kuboneka udufuwe tw'abagabo udufuwe tw'abagore ntikunda kuboneka aho bavuga ngo turazimbye cyane
haruhande y'ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho bwibonekeza mu migwi yo kugwanyikiza ruhonyanganda sida tumenyeshe ko n'abigisha batanga bene izi nyigisho basaba ko boronswa ubumenyi kugira bamenye aho ubuhinga bugeze mu bijyanye no kugwanyikiza ruhonyanganda sida Muri zone Rusengo mu ntara ya Ruyigi Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Cha bijya bi biranuka nuka kwa rivyo kandi bihu ngo ni bihu kandi rasisomeye mujya kumvye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo
edupingi utangike
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Nuko rero turi ku munsi wa kane nkuko mumenyereye turababwira zimwe mu nkuru ziba ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi na cane cane inkuru usanga zibatera utubazo tutari duke mutaronkera umuco tukatubaronderera uno munsi tubaha umuco ku nkuru imaze igihe ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko ari umugambi w'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi bwo kugara amashure yose afise uburaro samashure ariko n'uburaro bw'amashure bw'ayo mashure yegamiye leta bamwe bakibaza nimba uyo mugambi woba ariwo akaba ariwo bakibaza kuri kazoza k'abana bahora biga bataha muri ayo mashure umunyamakuru wacu Diane Ndonse aduha umuco kuri utwo tubazo twose
Inkuru yuko uburaro mu mashure bushobora gufutwa yagiye ku rubuga ngurukana bumenyi kwa Facebook inyuma ya umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha agirishije inama itariki zitanu z'ukwezi guheze abajeje indero mu ntara uwashize inkuru ku rubuga ngurukana bumenyi avuga ko yaneguye abayobozi bamwe bamwe usanga amashure barongoye yugarijwe n'amadeni nyene kwandikira inkuru abandanya avuga ko umushikiranganje w'indero yashikirije iciyumviro cuko leta ishobora gushira mu minwe y'abikorera utwabo ayo mashure mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo byose bijanye n'ubukene buri muri ayo mashure abatari bake rero baragize icyo bavuga kuri iyi nkuru tubasomere bumwe mu butumwa bwanditswe duhere kuri uyu yabajije ati amashure y'uburaro yoba ari mu nzira yo gusezererwa uyundi nawe ati mbega abana b'i Burundi bagiye kuba bande Mbega uburaro babufuse babonye ari abana boca baca ubwenge ababijejwe iyo ngingo murayitondere ntimwibagire iyo mwavuye uwundi nawe ati nukuri jewe nivyo ntangaza mbabajwe n'abarutse harimo n'abana banje tubirindira dusome n'uyu yanditse avuga ati hazokwiga abana b'abatunzi gusa kuko ubwo nyene amafaranga y'ishure azocaja ku bihumbi 200 ni hatari Hari n'uyu yanditse avuga ati ayo mashure kenshi yigamwa abana ba Nyarucari ategerezwa gufutwa kuko Nyarucari atagateka afise atafaranga gucyo hige abifise umukena tahe nta bundi buhinga umuti wa ruko leta yobugumizaho maze ubutunzi bwayo bugacungegwa bikwiye kuko buva mu makori y'abenegihugu. Emwe ntihagiye kwiga ubishaka ahubwo ubishoboye. Iyo ubuzima buzimbye isi ihindurira isura nyarucari. Uyu nawe yanditse mu majambo makati n'uguta akanovera. Hari n'uyu yanditse ati iby'indero ni hatari mu Burundi. Bayahaye abigenga byoyangara cyane. Bobo bokwihigira agafaranga gusa naho nubu atabumenyi bugitangwa. Uyu nawe yanditse asa n'uhakana ibyo yavuze ati oya nawe suko. Turangirize kuri uyu yanditse avuga ati amashuri y'indero azohaguma kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu arahari kandi arashoboye kandi bisubiye hamwe amashuri y'indaro yokugwaho ubumenyi buke mu mashuri bwo babwinshi twifuza gutera imbere. Kuri ayo makenga yose amakuru ijwi rya Amerika rikura mu buyobozi bukuru bw'inyigisho zo mu mashuri shingiro nayisumbuye avuga ko bitazokogwa gihuti-huti nkuko bamwe babyiyumvira ahambere bakibutsa ko uwo mugambi atari wavuba kandi uza waranatanguye kuja mu ngiro kuva wagiriyeho ishure shingiro. Muri kino gihe bakavuga ko ubushikiranganji bufise umugambi wo gutera intege abikorera utwabo gushiraho uburaro ku banyeshure na cane cane amashengero. Nayo ku makenga yuko ubumenyi buzosubira inyuma ivyo mu bushikiranganji bavuga ko nyabuna buzotera imbere bafatiye ko ingorane zari mu banyeshure bo mu ndaro zizoba zikemutse. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tukire rero muri ico gisata c'inyigisho mu Burundi twabwira ko ku munsi wa kabiri w'indwiza Burundi ariho bitegekanije ko abanyeshure mu myaka y'icenda y'ishure nshingiro bazokora ikibazo kiba uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi mu ntara ya Gitega. Abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona neza ku ishure ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi riri mu gisagara ca Gitega hagati mu gihugu bavuga ko bafise ibibazo vyinshi bitabatuma kwitegura neza ico kibazo. Bimwe muri vyo ni kenagi ibikoresho vyagenewe abagendana ubumuga bwo kutabona neza. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana atubwire vyinshi kuri ino nkuru.
Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona biga mu masomero amwe n'abandi bana babona ni mu ntumbero y'umugambi w'uburezi budakumira bise education inclusive mu rurimi rw'igifaransa. Ishuri ryisumbuye ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi lise Notre Dame de la Sagesse ryahora ryitwa Senede mu sagara ca Gitega niryo ryari ryatowe nk'ishuri ryogeragerezamo uwo mugambi. Ririmo abana 31 bagendana ubumuga we n'ubwo. Abanyeshuri ba mbere barangije igice c'amashuri shingiro bita fundamental mu ndwiza niho bazoko kibazo cha leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya ikindi gice cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri bavuga ko ari kibazo kwiganwa n'abanyeshuri badasumuga bwo kutabona kuko umwaka wabwiye urarangwa no kubura impapuro zidasanzwe zikoreshwa n'abatabona mu kwimura ibyigwa. Aba ni bamwe muri abo baregwa bagendana umuga bwo kutabona biteguriye gukora ikibazo kirangiza igice cy'amashuri shingiro.
Nimeze kubura impapuro tugira ko bo amayo seri ataratangura hano n'ama interrogation amwe tutakoze byatanguye kera nubwo ko igice gitanguye haciye umwanya muto gitatiratangura guhera. Amayo seri twabari yarangije baranda ati gitatura yakora mwama nk'ama interrogation n'ama note vraiment n'ama note mesi de dafisi ama note kentuzo yaronkanye bako baragerageza nyene kuntu abajeje kudufasha kuyandika bo bigenza uko no mu gukora ama interrogation nk'ama evaluation twakora nk'imwe twagukora nka zitatu basha bamultiplya nk'iyo nyene ibintu bikagenda uko nduci ugereranya n'ubwo bukene bw'impapuro zisanzwe zihari nk'uturaza tukagira ikute gusa ku matwi abandi baranota amanote mbwa nk'utubwira tuzoyaronke cyasaba nk'uko tuyaronka tube turayiga mbwa nk'uko tuzoyaronka dutebye.
Abo banyeshuri bavuga ko hari n'ibibazo badakora kubera ico kibazo cyo kubura impapuro.
Kenshi iyo bageze gukora ama interrogation twebwe turorera mu bandi gucyo ntidukora. Iyo bishitse naho zikaboneka duke duke iyo biyarangije ngo dukore usanga quantité y'amanota bayo menshi cyane ugasanga turiko turiga ukoresheje ubucoke bwinshi cyane kandi aho nyine ugasanga uriko urakorera guhomba. Yego.
Abanyeshuri bagendana bene ubwo bumuga barafite ico basaba.
Twebwe ico dusaba ababijejwe nuko bo bitunyarukiriza ko urabona umwanya ni mutoya ikibazo cha konkuru kiregereje mu gihe tutarosa amanote imbere y'igihe nk'abandi ngo turonke umwanya ngo tuyige urumva yuko consequences zizosha zishika mu gihe cha konkuru zizosha ziwe.
Abigisha bafasha abanyeshuri mu guhindura ivyigwa vyanditse mu nyandiko isanzwe bakabishira mu nyandiko zisiguritse kubatabona baremeza kwabo bagendana n'umugabo afite ikibazo kidasanzwe kubera ikena ry'impapuro abo bigisha baremeza ko bamashikira igico kibazo kuko hari n'igihe barinda gukoresha impapuro zamaze gukora bigatuma abo batabona badataura neza kuko ziba zaramaze gutobagurwa inshuro nyinshi Patrice Sakubo Elia arongoye ishuri gitire mugabekazi w'ubwitonzi avuga ko ico kibazo kizwi urwego rumukurira ko wewe atacarisa kivuga ko Deni Nduwimana arongoye intara y'Indero ya Gitega twamurondeye aritaba telefone yiwe tumaze kumwidondora yaciye aducira ki telefone Juma Duaru umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Indero twamurondeye kugira ngo agire ico avuga kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel d'Antoine Sabimana inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere yuko dusezerana impunzi z'abarundi zikora umurimo wo gufyatura amatafari ku nkengera y'ikambi yo mu Rusenda zivuga ko uyo murimo zikora waziteje imbere ku kwezi ngo baronka amafaranga agera ku 100,000 by'amakongomani umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye ino nkuru
Uyu murimo ukogwa n'abasore bihurije hamwe mu nkambi yo mu Rusenda binyuze mu ishyirahamwe ryabo twiteze imbere umurimo umaze kugenda ufasha benshi muri bo kudasonzera mu nkambi
inyungu hano nirimo mbona uko ndo nk'udufaranga agena nkasimira abantu two kujya mbo nkagura gahozi ku mugore n'inyungu mbona kare mu akakazi twebwe turi impunzi zo ngaha mu nkambi mu Rusenda no kuvuga abakongomani bafite akazi baraza bakatubondera ko twobakorera hama tukiyungunganya tukaronderana hanyuma tukaza kubakorera tuzofyatura amatafari 50,000
mu gihe kingana gute
turashaka kugikora nk'ukwezi iyo turonse ikibanza cyo gufyaturiramo
ubwo muri ibyo 50,000 ushobora kuvana amafaranga angana gute
ushobora kuvana amafaranga angana n'umuliyoni w'amakongomani
kubera ubuzima bubi umuntu aba aciyemo ategereza kugira ikintu akoze kugira ngo arabe ntiyibe karaba kugurana hirya no hino kabona ntigishyoboka Nicho gituma rero cyugenda gukingero kugira ngo urabe iyo yindi minsi ntugwe mu nzu atacyufise wikora.
Uru rubyiruko rwo barundi ko ari itumi rwatangije igikorwa cyo kubumba amatafari muri iki gihe cy'iki kaba rugenda rubona ibiraka byinshi bitewe nuko amazi agenda azamugwa ku bwinshi mu Rusenda. Ibi bikaba bifasha abasore bakiri ingaragu kubona amafaranga yunganira ibyo kujya bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Ndacyari tayimwe imaza nk'iringa zibiri dasika birantoranye. Iyo rasiheze rero cyusanga ndimo ndahangayika niyo mpamvu nemeye kuzakora kano kazi k'ingufu kugira ndabe ingene nibesha mu buzima bwa misi yose gejo cyanke hijya ejo aka kazi tumaze kugakora tukakarangiza umuntu arashobora kuronka nk'ibihumbi 100 none rero aka kazi no kuri karadufasha cyane kuko nta ugiye kwicara muhira yitayi ntidukwira nizo mpamvu tugira tugakora uburyo bwose bushobotse tukaza tukagenda guca mahera kuko bavuga utayi mwuga abataye abantu aba bataye eno kuri birabafasha cyane kuko tayi ntashobora kuronka ibizomugeza igihe ukwezi kundi kwaheze ariko iyo yifashije agakora aka kazi biramufasha kuko nawe akazoronka kagahuzu yambara kuko urabona ngaha turi nta mpuzu turonka ni utwebwe nitwe twikoce
abo basore bahisemo aka kazi ko kubumba amadafari kaba bahura n'imbogamizi zo kuba hari igihe barangiza gufyatura amadafari bagatinda kubona ibihembo baba batezeranyijwe kandi baba bakoresheje imbaraga nyinshi muri aka kazi
muri gukoze ni kutahurushe mugabo bivaye ingere muwa mwumvikanya kazi nyamu gakora akabingwara nyinshi yashaka umuntu akaba ava ngakeneye amata yo kunywa uko ni dukora ngo tuce turonga amafaranga ubwo nyine aho nyene baka kazi tukarangisha ingwane kandi duhura naho mwashaka gusangana ariko akorera harimo nk'ama aho aziburana agasanga rakomeretse bakuye igikomere kinini kaca bisaba ko uja kwivuza iyo umaze kuja kwivuza ntunonga imiti toheje ngo kugira ngo ucukira akazi kawe kabagahagaze yangorane warukene gukemura mu rugo nk'ibikibonetse
impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zijya zigenda zikura mu bukene binyuze mu mirimo itandukanye zigenda zikora irimo ubwubatsi ubuhinzi ubucuruzi ndetse n'uburobyi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
Urakoze Vedaste ngabakaba ari no kuri we duciye dusozera kino kiganiro cuno musa ariko imbere yuko dusezerana tubibutse ko umugwi mpuzamakungu wigenga ugizwe n'abahinga bakoze amatoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mwaka 2015 uhejeje gutanga raporo yabo y'infata kibanza mu nama igira 35 y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu iri kwibera i Geneve mu Busuwisi. Muri make ico cegeranyo kivuga ko kuva inturekazo mu 2015 zadutse mu Burundi agateka kazi na muntu kahohotewe bikomeye. Ambassadeur Renovata bu yaserukiye u Burundi Geneve muri iyo nama yamiriye kure ivyari muri ico cegeranyo avuga ko atakindi bigamije atari gushira icyi kubategetsi b'i Bujumbura. Umukuru w'umugwi igihugu c'u Burundi jeje gateka kazi na muntu nawe NCNDH yamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo agasaba nyabuna yuko umuryango w'umwe bwa Buraya ukura ku bihano abafatiye igihugu c'u Burundi abari mu mashyira madakiranirize icaro vya politike barashima. Tuzaza kwigaruka ko hanyuma Diane nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.